amashami yigenga harimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera Iburaya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi. Ayo mashyirahamwe avunira kagohe ONI ko hamwe intumwa idasanzwe Rapporteur Special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera. Ayandi mashyirahamwe yashyize umukono ku rwo rwandiko ni nka CAT Burundi, Amnesty International, APRODEHASH, CIVICAS, CAVIB, Defender Defenders, Fédération internationale pour les droits humains, FOCODE, FORSC, Ligue Iteka, Organisation mondiale contre la torture, Tourneur à page Burundi, ayakorera muri Ethiopia, muri Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, n'ahandi. Abayagize bemeza ko nabo nyene bafise amaraporo menshi yerekana iho nyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye ubugira icavuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihoterwa rikoregwa abatavuga rimwe na leta nk'abo mu mugambi SNL abamenyesha makuru hame n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza. Ligi Iteka ni rimwe muri ayo mashyirahamwe ivyegeranyo byayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika ashore niko yagize atwara iryo shyirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira ku cegeranyo c'abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca Perezida Evariste Ndayishimiye.
Aho Ligi Iteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,845 byatowe hirya no hino no bantu bagumye anyurizwa nuvuga kuri wa muhingi aho 1,308 Ligi Iteka yashoboye kubatohoza aho kubanyuriza muri imyaka 3 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONI yo kumukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo.
Ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONI umunya Burkina Faso Fortune Gaeta Zongo yari yashikirije akanama ka ONI kajeje gateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye. Bamwe baracaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka, haracari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa, hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingiza ikibaba. Kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze. Mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yayiruka kubwira abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kw'iyo ntumwa atakaze azo kwigera habwa ku butaka bw'ico gihugu.
Vous savez le contexte dans lequel
kuko yashyizeho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afrika twari twamwiyamirije, ni ukuri ntitumushaka na gato, kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye yashyize imbere guteza imbere icyo gisata. Imigenderanire izoca ahandi atari kuri uwo muhinga.
A d'autres niveaux.
Ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Mbere twanaho gusaba ko nujya muri Rapporteur Special ko adakenewe duko kirimo amashyirahamwe yigenga n'umusemerwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imigwi itandukanye amaradiyo igihugu kirimo ibigo bihamya agataka na muntu nka Sendash Music Kristo na Stati A biraboneka kujya mu muntu atakinini yoza gufasha mu Burundi.
Yamari utwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugateka akazi na muntu CNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Suisse mu nama ya ONI ko akiraga haze muri icyo gisata. Ubwo rwandiko rwagarutse kandi ku kudahana ibyaha byakozwe n'abakekwa kuba ari urwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi, amashyirahamwe yafutswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero umukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharaniye agateka akazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengio Mebunyoni ryonyene ridahagije, ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku byaha byerekeye ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. ikirengo kigira kabiri cintumwa idasanzwe ya ONI rapporte special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze ONI ifata ingengo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashyamba yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bije mu matora kuri iyo ngingo bishyigikiye ko icyo kirengo cyo kongerezwa. Yamara yongera ko kwarazi ingena makungu ashaka gusubira kunga ubucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.